Ubwoba bwatangwe kuboneka mu banyeshuri bo ku ishuri ryisumbuye rya Ndava ku munsi wa kane, aho babona igipolisi kije kugira amatoza ku bana batatu bagirizwa kuba baratoboye ifoto y'umukuru w'igihugu Petero Nkurunziza. Abo bana batatu baragiriwe ibibako byo kudatwagwa mu ibohero, ariko bababwiye ko amatoza azobandanya. Ana Krematitu yarongoye ishuri ryisumbuye ryo ku Ndava riri mu gisagara ca Cankuzo.
Ego nivyo byo kuri twebwe ngaha kuri ishuri yacu zarashitse dusanga abana baracafuje ifoto y'umukuru w'igihugu. Hanyuma rero tumaze kubibona twaciye tubona ko icyihuta kwari kugira amatohoza kugira ngo turabe ko twoshobora kumenya abana babikoze by'ukuri. Umuyobozi w'ishuri naragerageje ariko sinashoboye kubona neza ababa barabikoze. Mugabo kandi hariho ibyerekana yuko abanyeshuri boshobora kuba baza babikoze, kuko muri ko muravugana urabona yuko bavuga neza yuko bazi n'igihe byakorewemo ko byaba byakozwe mu mwaka uheze. Igihe haba tentative ya kudeta niko basa n'ababisigura abo twashoboye kuvugana. Hanyuma hariho abanyeshuri rero bashoboye kumenyekana biciye muri abo bagenzi babo bagiye bavuga yuko twafashe abaderege dufata ivyegera vyabo, hanyuma baratubwira yuko ivyo bintu vy'ukuri babibonye ku mwaka uheze.
Abavyeyi baciye bihutira gusaba inama n'ubuyobozi kugira ngo bace hirya no hino ico kibazo. Nzibonera Gabriel n'umukuru w'inama ya komite y'abavyeyi ku ishuri ryisumbuye rya Ndava.
Mu bintu twayaze n'umuyobozi n'abavyeyi nuko abana bakosheje, nico gituma twatumye ku inama yihutirwa kugira ngo turabe amakosa bagize nyine tugakosora.
Muri make mwafashe izihe ngingo?
Ingo twafashe nuko abana twabahumuriza, abavyeyi tukihumuriza kubera yuko haribo amafise mutima ari mu mutwe. Twafashe ingingo yuko tugiye kusaba imbabazi bitatu tukabisubiriza, tugasaba imbabazi ku bantu bose bishoboka ko dusaba imbabazi kubera abana b'imiyabaga basanga bakogana cyane.
Twashatse kumenya iyo foto y'umukuru w'igihugu Petero Nkurunziza iri muri ico gitabo dusanga iri ku rupapuro rw'188 ku cigwa ca 49 mu bijanye n'imibereho y'abantu. Twegereye umwe mu bigisha muri komine y'Indero ya Gisuru mu ntara ya Ruyigi ahirukanye abanyeshuri barenga 200. Kuno mwigisha atashatse ku izina ryiwe rimenyekana ku mvuzo z'umutekano wiwe yadusiguriye insiguro y'iyo foto iri kumwe n'izindi zibiri y'umwami Mwezi Gisabo n'umwami Mwambutsa Bangiricenge.
Kino cigwa cirekana intwaro zabaye mu Burundi. Harabayeho intwaro ya cami, harabaye intwaro ya cami yagengwa n'ibwirizwa shingiro. Hama rero habaye mu Burundi kandi n'intwaro ya Repubulika yitwagwa na Perezida. Niki kicigwa gishaka kudusigurira? Bona kuri ifoto ya mbere hariho Mwezi Gisabo yatwaye intwaro ya cami atabwizwa shingiro rihari. Raba ifoto ya kabiri nayo hariho Mwambutsa wa kane yatwaye intwaro ya cami hariho ibwizwa shingiro. Hanyuma rero murabona ngaha ku ifoto yo hepfo naho hariho Pierre Nkurunziza umukuru w'igihugu yatwaye Repubulika. Nicyo bashaka kutwereka muri iki cigwa cy'umwaka w'ice 8 ku cigwa cya 99.
Uwo mwigisha yatubwiye uko abona iyo foto y'umukuru w'igihugu Petero Nkurunziza muri ico gitabo.
Iyi foto nk'umwigisha ifasha kwigisha abanyeshuri intwaro zabaye mu gihugu. Jewe ndiko ndigisha simfata yuko iyi foto ndiko nigisha umukuru w'igihugu ahari. Ni igikoresho mfashanyigisho. Jewe nk'umwigisha sinigisha umukuru w'igihugu, oya sinigisha abana ibyo, ahubwo ndabigisha gutandukanya abantu intwaro kuntu yatwaye mu gihugu.
Ico kibazo cy'ifoto y'umukuru w'igihugu yononwa mu bitabo kikaba cadutse mu gihe abanyeshuri bari mu bibazo byo kurangiza umwaka. Kuri bamwe mu banyeshuri biriko bikogwa bari mu mabohero atandukanye. Mucankuzo, Fidel Antoine Sabimana, Ijwi rya Amerika.